ఇది నిజ్ గురి అమెరికా. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwaramutse neza inshuti muduteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nange Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi ry'Amerika.
Twarigishijwe twanyurwa, turava mu karanga kabakera batiririza ngo umukenyezi ntiyoja mu nzuki, bazica zigenda. Abanyagihugu barajijuka barabona ko yari imigenzo y'ikirundi y'abakera.
Uwo ni Gilbert Ningenza, umworozikazi w'inzuki, avuga ku kamaro ko kwinjira mu mashyirahamwe. Inkuru n'izindi zirimo imikino mu karere turazigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Hedi, ndamutse n'abari ko baratwumviriza. Umusirikare umwe yamuka mu gihugu cya Maroc wo mu nteko za ONU za MINUSCA ziri mu gisagara cya Bangassou kiri mu manuko bushira ubuseruko bwa Centrafrica yaje ku munsi w'Imana yarishwe, abandi batatu barakomereka. Ubwicanyi ONU yegeka ku barwanyi baba anti Baraka bagizwe ahanini n'abakristo. ONU ivuga ko baguye mu mutego batezwe n'abo barwanyi inyuma y'umutaga mu itangazo bashikirije. Uyu musirikare yongereye ku bandi batandatu bishwe aho nyine ni Bangassou no mu karere kaho mu kwezi kwa gatanu. Abantu 10 nibo basize ubuzima mu mirwano yabaye ku munsi wa gatandatu hagati ya moko abiri y'Abarabu mu ntara ya Darfur y'ubuseruko muri Sudani, nk'uko byashikirijwe n'abakuru bayo moko kuri uyu w'Imana. Ivyo bibaye mu gihe ONU yari mu myiteguro yo kugabanya abasirikare bayo muri iyo ntara ya Darfur. Bavuga ko imigwano yagabanutse muri ako karere ko mu buseruko bwa Sudani. Imigwano nk'iyo hagati ya moko yarigeze guhitana abantu 9 mu kwezi kwa kane. Intara ya Darfur kuva mu mwaka w'2003 iri mu ntambara hagati ya moko y'inkehwa n'ubutegetsi bwa Perezida Omar El Bashir bagwiriyemo Abarabu. Intambara imaze guhitana abashika 300,000 hamwe n'imiliyoni 2,500 z'abateshejwe izabo. Abahinga bakora ubushakashatsi ku ngwara ya SIDA basabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubandanya ishigikira ico gisata mu buryo bw'amafaranga. Ibyo babishikirije mu nama mpuzamakungu ku bushakashatsi kuri iyo ngwara barimwo i Paris ku murwa mukuru w'Ubufaransa kuva ku munsi w'Imana ejo. Perezida Donald Trump mu nteguro y'amafaranga Leta ya Amerika izokoresha mu mwaka w'2018 iuza ikiriko hirigwa n'inama nshingamateka yaragabanije uburyo bw'amafaranga Amerika isanzwe itanga mu gisata cy'ubushakashatsi kuri SIDA ku rwego mpuzamakungu. Linda Gail Becker, umushakashatsi mu kigo Desmond Tutu HIV kiri mu gihugu cya Afrika y'Epfo, yabwiye amenyeshamakuru ko Amerika aricyo gihugu kiza imbere y'ibindi ku isi mu gushigikira ubushakashatsi bugamije kurwanya icyo kiza. Ati mu gihe Amerika yo gabanya ubwo buryo nta nkeka ko hazofa abantu batari bake ndetse n'abandura bazokwiyongera. Abahinga bakorera kuri SIDA bashika 600,000 nibo bari muri iyo nama i Paris itekanywa kurangira kuri wa gatatu. Bashikiriza ko uburyo butangwa na mareta muri icyo gisata bwagabanutse kuva mu mwaka w'2010 aho bwagabanutse ku miliyaridi 7,500,000 y'amadolari y'Abanyamerika gushika mu mwaka w'2015. Tukivuga kuri Amerika, Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu nzira yo kwemeza ibindi bihano bishasha ku Burusiya kubwo kwivanga mu matora yo mu 2016. Ibihano kuva ejo ku w'Imana bitari bwe bwamenyekane ko Perezida Donald Trump yiteguye kuvyemeza imbere y'uko bija mu ngiro. Bamwe mu bashingamateka mu ba Republikani hamwe n'abademokrate basanzwe bafise igihagararo kinini ku munsi wa gatandatu niho bemeranya ivyo bihano. Ibihano bitorohereza Trump aho we yashaka ko Uburusiya butezurirwa. iyemezwa ry'ivyo bihano ritekanijwe kuri wa kabiri ku ruhande rw'abashinga amateka mu gihe abasenateri bo baza baramaze kubishigikira. Mwomenya ko Trump amaze igihe asa n'utemera amatohoza ariko arakorwa ku ruhare Burusiya bwa bwaragize kugira bumufashe gutsinda amatora. Muri ibyo bihano bishasha ku Burusiya harimo no guhana Burusiya kubw'uko bwigaruriye intara ya Crimea yegukira igihugu cha Ukraine. Hano muri Amerika igipolisi cyo mu ntara ya Texas kivuga ko cyatoye ibiziga by'abantu 8 bashobora kuba arabimukira mu gatondo ko kuri w'Imana bari bugaraniwe mu kamyo yari ihagaze mu gituro cy'imodoka mu gisagara cha San Antonio ugira 9 muri abo nawe akaba yasandabiye mu bitaro. Igipolisi kimesha kandi ko muri iyo kamyo cyasanzemwo abandi bantu 30 bari bagihema, muri abo harimo abana 2 b'abanyeshuri. Abo bantu bashobora kuba bishwe n'ubushuhe no kubura ihemero. Abategetsi bo mu bitaro ahatwawe abo bari bagikomeye bavuga ko 20 muri bo barembye cyane. Amatohoza yatanguye avuga ko bariko bararaba ko boba ari abimukira bari binjijwe muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko bishikirizwa n'igipolisi muri ico gisagara cha San Antonio. Umugabo w'imyaka 60 ava mu ntara ya Florida avugwa ko ari we yari umudereva w'iyo kamyo yarafashwe. Abategetsi bavuga ko ashobora kurengutswa imbere ya sentare kuri uyu munsi wa mbere.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zivuga ko zitewe umutima uhagaze n'amagambo aherutse kuvugwa n'abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Tanzania, amagambo bahamagarira gutaha. Bamwe muri bo babwijwe rya Amerika ko bafite ubwoba ko bashobora kwirukanwa umwanya uwo ari wo wose. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru uri mu gihugu cya Tanzania.
Impunzi z'abarundi ziri nduta hamwe n'umutenderi zivuga ko inyuma y'urugendo rw'umukuru w'igihugu cyabo ingara muri Tanzania basigaranye ubwoba. Ni mu gihe perezida Petero Nkurunziza na mugenzi we wa Tanzania John Pombo Magufuli bahamagariye izo mpunzi gutahuka kubaka igihugu cy'abibarutse. Izo mpunzi zimenyesha ko zifise amakenga kw'inyuma y'ayo majambo bashobora kwirukanwa ku nguvu. Bavuga ko bibibutsa ibyabaye mu mwaka w'2012 mu ikambi impunzi ya Mutabira, aho impunzi z'abarundi zirukanywe ku nguvu. Mugiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabahumurije ko hari umutekano. Izo mpunzi zozo zivuga ko zifise amakuru akwiye y'umutekano muke ubatuma batohunguka vuba.
Amajambo araduhumuriza kuvuga yuko Burundi amahoro amasesekara. Nibaza ko zitahunze igihugu ko yatuca Burundi bw'inyungu iwacu kandi igihugu cyiza, ariko twabuhunze kubera ingozi z'umutekano. Twabonye yuko hagufira mu Burundi twoda gusubira ubuhungiro.
Turaye tumara amajwi n'amajambo twumvise sebero nk'impunzi. Ikintu kidutangaza ni uko ubwa mbere abantu benshi bahunze, hari icyatumye bahunga. Rero kuvuga yuko twosubire mu Burundi kandi n'abantu baguma bishwa yijara bitu tangaji. Biloneka neza yuko Murundi na mahora hadi nikiminya amenya. Shemwe mwaza makungu yiru gamdeku nukawanu kwa wazegu tohoza. Jiveme. Eleko wakuma mwweko wala mahoro na kunu woko na yuko wazegu tohoza mwge wazegu yuko atavzea hazi ala ya tani bilikubiramu. Kani si wazegu yuko na musi uijana atamonu wafuza yuko ya nyurudu changi wanu vishu.
Na hobiru uko haruru tonde guwa wanu barengi bihungu chumina bitano bifuza guta uka. Ugunuru manite mikambi mwanzi janduta gusa. Abari kuri urwo rutonde bavuga ko ahubwo bobo bumvise bahumurijwe abo bamenyesha ko urugendo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi rwaje nk'inyishu ku cifuzo cabo co gusubira iwabo gusa basaba ko boronswe ifashanyo zikwiye zo kubafasha mu minsi ya mbere bamaze gushika mu gihugu. Ikindi basaba nuko utwo basize twocungegwa neza maze bagasanga tukiri twose. Uwo mutama twavuganye amaze kwibona ku rutonde rw'abasavye gutahuka.
Ebaga na amaze kwibona akazi nakanje ngakarya harya ku rupapuro niyumva nezerewe cyane gusubira mu gihugu cyanjye cy'u Burundi. Mugabo mu guhunga nta uragana n'uwundi n'ugumuka nta uragana n'uwundi niba yatsimvira nabo nyine bazorusanga mu Burundi.
Kuri abo basabye gutaha umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu cya Tanzania yavuze ko imyiteguro igeze kure kugira ngo batahukanwe. Nayo ku batarabishaka umukuru w'ico gihugu Jean Pombo Magufuli yatangaje ko atanu umwe azobirukana ku nguvu. Pierre Clavin Inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu rwego rwo kubungabunga za parike, abaturage baturiye parike y'Ikibira na Ruvubu mu Burundi batangije amashyirahamwe yo korora inzuki. Ayo mashyirahamwe arimo kandi n'abagore ubusanzwe batitabiraga ubwo bworozi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Sabimana adufitiye inkuru irambuye.
Zone Ruche komine Rugazi iri mu ntara ya Bubanza ni zone iri ku nkengera z'uruhongore kama rwa Kibira. Abanyagihugu ba muri iyo zone bavuga ko korora inzuki byatumye bamenya ko akamaro k'ibidukikije. Arcade na Mvukiye ni umuvumba urikiye mu ishyirahamwe ry'abavumbi bise tuje hamwe dukingira ibidukikije.
Taratunga inzuki ikibira ntacyo twakibonako. Kenshi twakunda kugenda mu kibira cyane guhiga guca indemezo kugirana, ariko abamariye kutwigisha kuduhamagara bakatangura kuduhinyigisha. Ubu no kuvuga ikibira duhereye kira tukagenda ngaha muri zone ruce kugishika muri musigati ahakunkengera ikibira unamwe muri komura muri komura laba unamwe ukuntu hameze ikibira. Ikintu kidufasha ko bavumbi icambere ikibira iyo gikingiye amashugwe ya mari menshi ubuki tuburonka ku bwinshi no kubarimwe twige nkubu nawe uri ko araba abantu baherenga ku kibira urabona urabona ukuntu basa ibi byose tubikesha ikibira kamoto k'ikibira ni muhemu nziza z'ikibira. Ubu mu kibira no kuvuga twe dusanga bakingira ikibira cyose no kuvuga n'abana abana bonyene barazi ko kibira gikingiwe.
Nta muzuro ndoferi wundi muvumbi ari muri iryo shiramwe amenyesha muri rusange umwimbo baronko bashimisha.
Ubu zaranebwe ubu kintu biboneka cyane kubera n'ibyo zidahubu ntiboneka neza cyane kubera baguma bapompa mu mirima nk'iyo zigiye gudaha zigwayo hajya mu mashugwe yo mu biterwa ndimwa. Mu bisanzwe ubu kibgahora buboneka rwose bahora turonka nk'ibiro nk'ijana y'ijana n'itanu uguhakura na mezane. Ubu aho tanguri uwo mugambi abantu benshi bavyitayeho cyane kubera bamaze kubona kamaro ko gukingira ibidukikije. Abanyagihugu bo muri zone bose ubu benshi bari mu mashyirahamwe yo gukingira ibidukikije.
Mu gihe imico y'Abarundi itarekuri uyu murundi kazi ukora umwuga wo korora inzuki muri zone ya Ruce abagore baregeka. N'Ingenza Giberita umukenyezi yorora inzuki aratubwira uko yatanguye uwo mwuga.
Twarigishijwe turanyurwa turava mu karanga kaba kera baziririza ngo umukenyezi ntiyoja mu nzuki ngo zica zigenda abanyagihugu barajijuka barabona ko yari migenzo y'ikirundi y'abakera hiyunguye ubumenyi hiyungura n'ikumirwa ry'abakenyezi benshi mbere birabatangaza bumvise ko mu nzu k'abakenyezi bashobora kujayo benshi mbere atarabaza barabyibonera benshi ntibahuta babyemera ariko twe turabashingira intahe tukababwira ati mu nzu k'intangorane inzu kuragenda warazimenyereye ugahakura tukagenda nta ngorane bimeze neza.
Umukenyezi avuga ko hari imizi ijanye n'uwo mwuga kandi nawe nyene ategerezwa kwibayiriza.
Umwanya ndi mu nzu ki nta mavuta nisiyike n'ubu murabona nta mavuta nisiyize kuko ubwiye ufise ibintu bimota zirashavura inzu kurazi zifise ubwoko butatu hariho ubwoko bw'umwamikazi ariwe abyara abana kugira ngo inzuki zigwire hakaba na mpingwe hakaba n'inzuki inkozi mpingwe rero n'inzuki zicuye zishigikiye umwamikazi inzuki inkozi nazo n'inzuki zicungera umwamikazi zikongera zikabyara zikongera zikaraba ibigaburira umwamikazi zikongera zigatana n'amaki harimo inzuki rero zicungera umwamikazi zicazi zishavura zigaca zikurya.
Fofo Alphonse muhinga mu gukingira ibinyabuzima akorera mu kigo cha leta kijeje gukingira ibinyabuzima OBP mu mfunyafunyo y'igifaransa aratubwira igituma bashimye gukorana n'abavumbi mu gukingira ibinyabuzima.
Twarabonye ko mu kibira bamwe baje kuronderayo ibibatunga buri twaragerageje kuza turabasigurira mugabo gusigura ntibihagije tukabaherekeza no mu bikorwa rero byo kwitiza imbere dusanga mu kibira ariyo imiziga myinshi y'ikirundi ikaba ariyo nayo yabaye inkomoko y'imiriro ya nyakanga cha twibaza yuko rero uwo baha ibikoresho bya none imiriro ya nyakanga yo hiva ikagabanuka kandi twizeye ko ariko bizogenda.
Mu ruhongore kama gwa kibira uretse ibiti bitandukanye bikingiwe hari n'ibikoko bibayo haguriye mu impamfu n'inkodo mu kibira cateza mu ntara ya Muramvya. Fide d'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Mukomeze gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Reka duhere mu Rwanda twayateguriwe na Jean-Claude Munyandinda.
Umupira w'amaguru ejo bundi kwa gatandatu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yasezereye ikipe y'igihugu ya Tanzania mu majonjoro yo gushakisha itike kuzajya mu mikino ya nyuma ya CHAN ihuza amakipe y'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina iwabo. Wari umukino wo kwishyura ubera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, u Rwanda na Tanzania banganya ubusa ku busa. Kubera ko mu mukino ubanza wari wabereye i Mwanza muri Tanzania aya makipe yombi yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe, iki gitego cyo hanze cyatumye Amavubi y'u Rwanda atera indi ntambwe akazahura na Uganda mu cyiciro gikurikiraho. Antene Rwanyange, umuyobozi w'ikinyamakuru Panorama akadomo rwa akaba anakurikiranira hafi umupira w'amaguru, arasanga hari ibisabwa kugira ngo ikipe y'u Rwanda igere aho yigeza.
Mu mukino wa mbere ubanza muri Tanzania, u Rwanda rwagiye rushaka ko byanze bikunze rushaka igitego cyo hanze. Urugaruka kuri yo tugomba guhagarara kuri iki gitego twatsinze hanze twaranganyije na amanota menshi buriya azwi igitego cyo hanze kivunja amanota abiri. Ubu n'ubwo ati igitego dukuye hanze tugomba kugihagaraho tukakirinda. Byari kuba ikibazo gikomeye cyane iyo Tanzania iza kubona igitego nahangaha. Ubu umukino uri kuhindura isura. Ariko noneho ikipe ya Uganda ikipe yoroshye, ikipe noneho isaba imyiteguro ihambaye ku ikipe ya Tanzania. Bisa ariko umutoza noneho atangira imyiteguro uko yiteguye Tanzania none akitegura kurushaho.
Kavuga ko hari icyizere cy'uko u Rwanda rushobora gukandagira mu irushanwa rya Shane.
Ubushize ziko rwagendeye ku mahirwe kwa ko rwo rwakiriye rero ni mu rugo bategeka tubamerwe na rimwe mu mugemo. Iki gihe rero ni intambara ikomeye kugira ngo noneho kuba twatere muri Shane. Ari amahirwe twagize ko rwo twakiriye noneho dushaka gukora ibishoboka byose kugira ngo turebe dukorere natwe n'uro kuzagira tugiye kwita ikiye yacu. Ni intambara ikomeye hari umutoza hari abakinnyi ubwabo nabo bagomba kugaragaza izina ryabo ndetse n'indira karabwe zitunze abakinnyi zishaka ko abakinnyi babo bazamuka ngo ni umwe abyita n'uruherekane rw'abatoza none akaba ari ku mutoza mukuru none akaza ahubwo noneho n'abashinzwe siporo mu Rwanda gukira akaba kugira ngo barusheho gutegura ikipe imyitozo igi bakare be gutegura ari uko imikino ageze ubwo habe gihe cyagije cyo gutegura abakinnyi.
Ukomoje ku mutoza mukuru w'ikipe ni Antoine Hey Umudage, urabona hari ibyo ashobora kuzageza ku ikipe y'igihugu Rwanda cyane cyane ko nta nubwo ari Shane gusa hari n'irushanwa rya Coupe d'Afrique des Nations rizabera muri Cameroon.
Ubu none ntabwo navuga ngo azabishobora cyangwa se ntazabishobora kuko kugira ngo tugire ikipe igikomeye bisaba kuba dufite clubs nazo zikomeye ubwazo zubatse zikomeye niba rero clubs zacu uyu mwaka tuzagira clubs zikomeye zifite abakinnyi bakomeye zifite abatoza b'abahanga byanze bikunze intego yihazagira uyu mwaka rito dufite amakipe akomeye tubona koko ari muri competition tuzerezera ko na equipe nationale zabikomeye nawe tukazamutegaho amahirwe menshi tukazabuka ko equipe zayizamura
tugiye mu kino ino cyo volleyball guhera ejo wundi kwa gatandatu Kigali harimo kubera irushanwa ry'amakipe agize akarere ka gatanu k'imikino muri Afrika ibihugu bine nibyo birimo guhatanira amatike abiri yo kuzerekeza mu Misiri mu irushanwa ry'igikombe cya Afrika ibyo bihugu byaserutse n'u Rwanda Kenya Uganda na Sudani y'Epfo ku ikubitiro Uganda yatsinze Kenya amaseti 3-2 u Rwanda rutsinda Sudani y'Epfo amaseti 3 ku busa ejo ku cyumweru imikino yarakomeje ikaza gusozwa uyu munsi kwa mbere aho ku makipe atatu ariyo u Rwanda Kenya na Uganda hagomba kubonekamo abiri azerekeza mu Misiri byose biramenyekana nyuma y'umukino wa Uganda na Sudani y'Epfo utangira isaa 10 ndetse n'undi uza guhuza Kenya n'u Rwanda guhera isaa 12 yari Claude Munyandinda I Kigali
Naho mu Burundi amakuru ya siporo n'imikino twayateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Kuri w'Imana habaye ku kibuga citira umugano wa Ludovico Rwagasore urukino mpuzamakungu hagati y'umurwi serukira gihugu w'u Burundi n'uwa Sudani ya ruguru urukino rutari rworoshe ku mpande zose rwarangiye iyo mirwi atanu umwe bonye igitsindo abari baje kurorera urwo rukino ntibashimye ingene mumenyereza w'intamba mu rugamba yasubirije abakinyi ateba bakavuga ko yabikora hakiri kare byari kuva mu insinzi uno murorerezi avunira kagohe umumenyereza Olivier Niyunge ko kubijanye n'urukino rwo kwishura
byabaye urukino rwatanguye umenga rurayoga yoga muri mite ya mbere ariko igihe umumenyereza amaze guramprasa umukino wabaye nk'uhinduka gatoya nk'ukumenga iyo abashirayo hakiri kare twatahana insinzi ariko nta kundi niko byama bimeze mu mupira w'amaguru niko bimeze
igiko musaba ku rukino rwo gusubiza
mu rukino rwo gusubiza ndabyo bajoere ngene abafise tie ari barebare hari abataka basa nk'abarebare nkabo nk'abasubirije ubu mu nyuma ndabona kabisa bafise tie nkabo no kuvuga umupira wo hejuru je kabisa barahangana ukabona ko bariko bakina banganya
uture aba basubiri abandi babari azotanguza hariya muri Sudani
kabisa hamwe batangu zankuko tubibona nta nkeke nsinze tuzoyitahana
umumenyereza w'intamba mu rugamba afite icyizere ko mu rukino rwo gusubiza hari carton muri Sudani mugwi amenyereza uzokora byiza afatiye ku kuntu yabonye abanyasudani bakina
nibaze hajya mu kino mpira w'amaguru urabona ashobora kuronka amakazi ukananirwa ningo ashobora kuronka akazi bari bavuzwa twisinda nibaze ndacizere gose ko abahungu bacu nabonye uravye amakomezo bagi baragira nabonye ko hari umwimbu twagize mu myimenyerezo ndi optimiste ndizera nyene ko shura gutako nsinzi
nayo ku kibazo cyo gusubiriza abakinyi ateba ivyo bavyatunye umurwi w'intamba udashobora gutsinda urije niyunge ko afise nyishu ahereza abakunze mu mupira w'amaguru babona ko iryo ryabaye ikosa ry'umumenyereza
oya abafana bavuze ahanini usanga baza ku mupira rimwe twe tuba twabiteguye hajya guhindura ubwira uhindure ni ibintu biteye ubwoba kuri azi ko dufite ramprasma 3 nibaze ubanza kurindira urayo ko atangorane yoba mbwa guhindura ko dutegura umukinyi kugira ashoboke imikino iminota 90 nibaze rero woza barashaka ukibuga bakabirabira mu entrainement kugira abashobore kubona ibyo twagiye turahindagura uko muzi murazi ko abakinyi benshi dufite ni bashasha fana bugerageza ubuzima kibuga bakurikirana inyemenyerezo kugira abashobore kubona neza ibyo turiko turakora
ubwo rukino hagati y'u Burundi na Sudani ya ruguru ni rumwe mu zihuza imirwi serukira bihugu y'abasore bakinira iwabo joueur loco mu gifaransa ubwo rukino kandi ruri mu zo gukura namwo kugira haboneke yizoja gukina mu nkino za nyuma z'igikombe cya Shane zizobera mu mwaka uza mu gihugu cya Kenya no ku munsi wa gatandatu w'indwi twari turangije harabaye urundi rukino mpuzamakungu I Bujumbura mu Burundi rwahuje imigwi serukira bihugu y'u Burundi na Djibouti igizwe n'abigeme batarenze imyaka 20 ubwo rukino ruri mu zo gukura namwo kugira haboneke imirwi izoja mu nkino za nyuma z'igikombe cy'isi zizobera I Paris mu Bufaransa mu mwaka uza rwatsinzwe n'abarundi kazi ku nsinzi y'ibitsindo 6 ku busa bwa Djibouti bamwe mu bakenyezi bari baje kurorera urwo rukino bashimye kubona intamba z'abigeme zabyifashemo neza uno mukenyezi hari cyo yasabye abarongoye federasiyo y'umupira w'amaguru mu Burundi
ndaryohewe cyane nanabyifuje kuva kare ukuri numva ntafite ikintu bivuga numva ndyohewe cyane n'intambwe nini kandi bihakuraje n'abandi ukuri turaryohewe cyane turasaba yuko abarongoye federasiyo nkuko twama twabivuze ukuri ni barabukuntu bahagurukira football feminine babateri intege urabona nkuba babana baracyakura barabikunda nukuri bongereze sutiye bashobore kubafasha kugira bashobore kugira ingoga nabandi batinya kubigira kubera benshi barabiheba bibaza ko atakamaro ugasanga barabikunda mbwa ntibabibandanye twashaka no kuri federation ngeze ingufu kugira bashobore gutera intege aba bana urabona ko ari kazoza kandi ku izina ry'igihugu urabona n'ukuri ko batwambise umutamana n'ibintu biryoshye cyane
urukino rwo kwishura ku basore bakiniri wabo hariya ikartum muri Sudani ni mu mpera z'indwi twatanguye mu gihe ku ruhande rw'abigeme batarenze imyaka 20 urukino rwo kwishura ruzoba mu ndwi zibiri muri Djibouti Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ugukwiragira kw'ivyiyumviro vy'intagondwa n'iterabwoba birageramiye umutekano mu karere ka Afrika imigambi y'iterambere ryo mu gihe kirekire kiri imbere n'intambwe zimaze gushikwako mu bijanye na demokrasi Ivyo vyatangajwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'ibihugu vya Afrika Mary Beth Leonard yagabishije ko ivyo bibazo bishobora kugeramira n'amakungu bitegerezwa kuronkegwa inyishu y'amakungu ivyo ambasaderi Leonard yabitangaje mu ruganda rwateguwe mu ntango zo kukwezi na ambasade ya Amerika n'umuryango w'ibihugu vya Afrika hamwe n'ugwego nyobozi guwo muryango kuvyerekeye kwirinda no kugwanya ivyimviro vy'intagondwa bivamwo ubwikanyi ubwo ruganda rwarerekanya akamaro ko gukoresha uburyo buciye mu biganiro no guhanahana ivyimviro hamwe no gukorera hamwe umugambi wo gukomeza ubuhinga mu bijanye n'amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afrika ubwo ruganda rwarashigikiye umugambi w'umuryango w'ibihugu vya Afrika wo mu mwaka w'2002 ugenewe kwirinda no kugwanya iterabwoba no kurondera aho gukorera hamwe gushoboka Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'ibihugu vya Afrika Mary Beth Leonard avuga ko mu karere ka Afrika no mu bindi bice byo ku isi uburyo abanyafrika bashobora gutora inyishu zabo ku vyimviro vy'intagondwa n'iterabwoba ari ikintu gihambaye cyane mu gukomeza imigambi yo hanze Amerika no gushika ku migambi yo mu mwaka w'2063 ya karere ka Afrika karangwa n'amahoro n'iterambere Leonard avuga ko Amerika izobandanya gukorana na karere ka Afrika kugira iyo migambi ishikwe ko amenyesha ko mu gihe ibice 70% by'abanyafrika bari munsi y'imyaka 25 ari ngombwa ko abakiri bato babonwa ko bafise uruhara mu vyerekeye amahoro aho kubonwa ko ari inkomoko y'amatati n'intambara vyongeye mu gihe abapfasoni badakumiwe mu twigoro tujanye n'amahoro n'umutekano ibikorwa byo gucungira umutekano ibiganiro vyerekeye amahoro hamwe n'ivyerekeye gufata ingingo mu vya politique ibice babamwo ngo biragira umutekano kurushiriza Ambassador Leonard avuga ko azi neza ko ibibazo akarere ka Afrika gafise mu vyerekeye umutekano bikomeye cyane yamara avuga ko ako karere gakoranye n'amakungu atankeka ko bashobora kurengera ivyo bibazo arangiza avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya gukorana na karere ka Afrika kandi zibandanya gukorana n'umuryango w'ibihugu vya Afrika mu mugambi wawo ugushika ku mahoro n'iterambere birama
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kwesheba with the rent in another feeling Nesting production bet Tuchukube fwembi Una nyuma kotavera na galare Mr. Rubwa ya make my day Yelaba ubanjiba mubunana Na yevera vipesi ya susi Yere kera ufasi Uira mufaraku wasike mongambu mutia Sirina sente Kugulu mjibwala vikasa sulavanji mutia Atina wala komomiri I love the way you bend down low. Love the way you bend my heart. Jagala musi mane. Oh, it's about my love. Binkolera. Uli chakura chinkolera. Bila bima. Binkolera. Bia yo bila binkolera.
inshuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro washize hamwe ibiganiro ni Fatuma Alimas Kalala amakuru mwagejweho na Aloyz Bigirimana nawe kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.